twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu. Habari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ari yaho zari Twitter ni VOA radio ya Trikaze. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ni kiganiro ngiye kuremeshereza muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mundwiza ikigo Maison Shalom gikora mu gisata c'impunzi no gufasha abana batandukanye kizokwiza imyaka 30 kimaze gitanguye imirimo yayo itandukanye. Muri sanga y'uno munsi yabatumiriye umufaso ni Marguerite Barankitse yashinze kandi atwara ico kigo ubu gikora mu Rwanda kiri muri ico gihugu inyuma yo kugarwa mu Burundi mu 2015. Marguerite Barankitse azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira gateka kazi na muntu na cane cane kabana. Muri kiganiro rero umfaso ni Marguerite Barankitse araza kutubwira ibitandukanye vyaranze Maison Shalom kuvuga itangura imyaka 30 iraheze ikiri mu Burundi iri mu Rwanda, ibikorwa bitandukanye yagira akora ivyo arivyo n'imigambi itandukanye ico kigo kiriko kirakora. Haraza kongera atubwire ico avuga ku mfashanyo z'impunzi ziriko ziragabanuka makamba atandukanye arimo ari mu Rwanda no muri Tanzania. Marguerite Barankitse ikaze kujugya Amerika kandi mwakoze kuduha kakanya kugira ngo dushobore kuyaga ivya Maison Shalom igiye gukwiza imyaka 30.
Ndabaramukize cyane Diane, ndabaramukize cyane nabo bose baza kunyumviriza tugasangira kino kiganiro.
Yego. Maison Shalom ntikiri mu rugero rw'umwana kuko imyaka 30 umuntu abakuze abafata ingingo abakora ibitandukanye. Imbere yuko tubanza kugera kuri iyo myaka 30 banza mudusubize mu dikahise ka Maison Shalom yatanguye hehe ico gihe mwayitanguje kubera ikiga Marguerite Barankitse.
Maison Shalom kumbure kubanyumviriza rimwe na rimwe ndanagira impungenge zo kuvuga kwari je nayitanguje. Mu byukuri narahagurutse niyumvira hari tariki 2024 za gitugutu mnazi ibara ryari ryaguye mu Burundi. Uwo munsi rero najewe nari nahunze nk'abandi ndiko ndahunga injyane abantu bariko baricana. Hanyuma bungira mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Ruyigi hamwe n'abandi bose twese atanumazi icyaza gukora. Rero ibara riguye bahegeje kwica ababyeyi b'abana mbona niko kuhaguruka mugabo ntiyumvira gushinga ishyirahamwe cyane ntora abana. Narabatoye ndabahungisha ugenda guhungira ku Mudagi mugabo ntiyumvira ko ingwano izo ubwo bwicanyi buzohava buhindukamwo ingwano hagati y'abonse rimwe. Ndaheza rero jeni hora nguko nabandi bose bagurutse bamwe bagahungisha abantu jere nahungishije ubwa mbere abana baba ababyeyi babo biciwe mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Ruyigi hanyuma nca ntangura kwinjira noya bikunda ko navuga nagira icyo nkora ndumufashoni nagize imyaka 37 ndi n'umukiriso reka nange ubwo rwango meze negiranye abo bana ndabahe ituze ndabahe urukundo cyane cyane niko bari babuze ndabahe naho bahungira n'umudagi rero yanyegeje naho natanguye rero kuri iryo tariki 2024 z'ukwezi kwa gitugutu mu 1993.
Ego murakoze cyane turaca tugaruka mutubwira ingene mwagiye murakura n'ingene abana mwagiye muraronka aho mugejeje mwafasha n'ingene bagiye baraja mu buzima butandukanye ariko Marguerite barankitse dufise abatandukanye ku mirongo ya telefone badusavye bashimitse ko tubahamagara bakabaza utubazo turahera kuri Gael Gael ikaze ku jugi America no muri isanga Marguerite barankitse twamugutumiriye uherega Gael
murakoze cyane merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu kambi mpuzamahanga bwa mbere na mbere ndashimira Marguerite barankitse kutwigora amaze gukora mu myaka yose Imana yo mu ijuru imuhe umugisha si ikibazo komputer ariko ni icyifuzo fise umupira wanjye ari mu nkambi yabuze ukuntu yiga muri interna asamata meza bamuhaye interna ariko nashobora kumubaza nimba yamufasha akabaza ishuri
ubwo utwo tubazo uno munsi ngira abo mushikira akorera reka numve ko hari icyo afise abivuga ko mbwa twifuza kuja muri rusangi iby'impunzi muri rusangi tutagiye ku muntu umwe umwe kugira ngo ntihave abaca bagira icyo twita guprofita mu gifaransa basaba ibitandukanye magi twamuhamagaye ngo avuge ivya Maison Shalom ivyo kwishura tubazo tumwe tumwe sinzi ko hari icyo afise abivuga ko Marguerite cyo mubwira Gael
Gael arabizi ko mu migambi yacu turafasha abanyeshuri kwiga rero baca mu migwi myinshi kandi dufasha abantu turabye uburyo na twebwe nubwo dusaba hanze arayeza akandika akagenda turafite ikigo kininiya kiri mu nkambi ya Mahama agaheza akajya muri rya hari isantre yitwa Elite isantre Elite rero hariho twarashizeyo iyo batararonka igisubizo abo nyine barondera amashuri twarabashiriyeho ama ordinateur barashobora no gukurikira ku online nkuko tubivuga bagaheta bakaba baritegura hari n'ibindi bikogwa rero ntiyosa yicara gushikaho turonka nkuko turonka abana benshi n'ibihumbi n'ibihumbagiza kandi arabizi Gaele ingene bigenda nuko Gaele
murakoze cyane Marguerite warankitse kuri iyo nyinshi umuhaye Gaele i Mahama mu Rwanda muti rero 93 muragiye muri ico kigo abana murabonye abimfuvye mwatanguye mufasha abangahe ga Marguerite warankitse mu 93 ubu mukaba mugeze kuri bangana gute
urumva twebwe ntitwatanguye twiyumvira ngo dufashe niwiyumvire Diane ingene igihugu cyari kimeze muri uko kwezi kwa gitugutu mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu ntibashaka kuvuga ngo ingene fashe aba bana bonyine babuze ababyeyi jewe nahunganye abana 25 kuri uwo mugoroba mugabo usanga hariho abandi bakomeretse bakuze kuko hariho n'abandi bakomeretse hariho n'abandi bariko barinyegeza hariho n'abandi babuze abana babo uwo mudagi nakunga imana izo mudushe noneho ajoba yaje kuri urwo muze kuri uwo munsi mukuru yitwa Martin Novak yakorera ishyirahamwe bita GIZ y'abadagi niwe yahavuye agira ikigongo yambonye ntagira iyonja aranyugururira umuryango w'inzu yiwe waza gusaba indara abandi badagi aduha n'ahandi hari ibiro byabo ndetse tucacujamo noneho tugenda twese n'abapatiri bandi batari bafite ibyo baja kukubera eveshe yari yuzuyemo imibyimba n'abandi bantu bari bakomeretse turajana sinaharura kuko siniyumvira guharura abantu twese bamwe bajyanwe ku rubaraza abandi hasi abandi mu muryango twari abantu benshi harimo n'abakuze mbwa abana bari 25 gusa niho nahavuye nca ngumya mugabo bukeye bwaho itariki aho hari itariki 24 ku mugoroba itariki 25 bajyana bavuye mu yandi makomine y'intara ya Ruyigi bakomeretse umwe wese akiyumvira ngo kumbure jewe uwo mudagi yambaye ifashanyo bakanzanira bakomeretse sinaharuye mu minsi ya mbere icyari gihambaye ni ko ari uguharura ko ari ukuraba ingene ata muntu n'umwe yopfa
none ga Marguerite barankitse ico gihe 93 ntivyari vyoroshe inguvu mwazivanahe kumva ufata abana 25 udafite naho baraza nawe utorohewe izo nguvu z'ico gihe zava hataki gufise
nibira mama niba demajewe imyaka 33 kwiki abanditsi b'amakuru canke abo bamenyesha amakuru bagize amafilme kuri Maison Shalom canke hariho n'abafashe amafoto banditse ati incent en enfer abandi nabo bandika notre sol de Ruyigi abandi bandika Mère Teresa d'Afrique abandi baranyandika ko ibintu byinshi abandi ni kuri inguvu bicho gihe zindiyo zavuye mbwa zavuye ku bukristu kuko ndemera ko urukundo rutsinda kuko nirutse niyumvira nagiye naco nari mfise mu minsi ikurikira abana barambaza tubwira iki ushikaho twagenda tukatora aho ndagusoroma aho turose uraho sinagize isoni zo kuza gusaba sinagize n'isoni zo kwiba ibyo nibira abantu sinumva kandi izo nguvu kumure zarasanzwe ziza ziragabanuka ibitanguye gutunga ukagira isoni cyane ukamenyekana ubwa mbere sinari nzwi niyo bari kumufata nibye bavuga ati ni Margarita ubu kumbure byongora ngenda mu mirima y'abantu ariko nari mfise inguvu ziva ku bukirisu kuko nemera ko Imana yatsinze urwango
ehego murakoze Marguerite barankitse twakire na Rafael ku yundi murongo wa telefone Rafael ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga uherehe ga Rafael
yewe ndumusikire w'igihugu cy'u Burundi nagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia yewe nari nashimye kugira ngo ndababaze ku bijyanye n'uwo baranyita Maragarita tukiri mu migwirwana yaradufata neza cyane mu gihe abana namaze kubaronka yarigeze kuba dufata neza dufatirana neza abana ariko kubera injyana yabaye mu gihugu cy'u Burundi numvise ngo yarahunze hama tena babijyazo karukira mu Burundi kujyanga abana yadufashiriza abana bato cyane cyari so murakoze
abana bawe bari mu gihugu cy'u Burundi ga Rafael
yego bari mu gihugu cy'u Burundi mugabo nta nyina wabo bafite kubera yabitabye Imana kuvuga n'abana batandatu barire mu miryango itandukanye nta uri kumwe n'uwundi
Marguerite barankitse akabazo kavuye muri Somalia kuri uwo musirikare w'u Burundi ari kugarukana amahoro
ego amahoro neza Rafael ubivuze neza uvuze ngo tukiri mu migwi igwana jewe rero nk'umubyeyi urabizi neza umuntu wese yanzanira umwana ni nka kujya ishyirahamwe rya kwahuje sinarabira ko woba uri mu migwi igwana cyangwa ubwoko cyangwa n'abicanyi ngomba kuvuga ko navuga nti wunzaniye umuntu wese ariko arababara nzomufasha na kujya ubukristo bwanje bumbuza kujya Imana igwisha imvura kuba bino kubeza navuga ni na mukristo yihora na n'umukristo avuga ngo jewe umuntu nafashwe kiretse umusabati mbega washaka kungurira ingoho cyane n'amahera yo kujya kugwana murabizi naho baminsi yose bazinyagiriza ati utegerezwa kuba urazi ko bansiriye urubanza Rafaeli bakanyagiriza ibintu nunama nibaza ni jimbega imwe bajya abantu none ko twari twa bazi neza umutima wanjye baje nabarebeye abana nk'uko ubivuze none uno munsi babonye ndetse ababandi babonye mpagurutse mvugira komeza amahoro kubera iki bibababaza ako gahinda rero Rafaeli ndagapfise ni ukuvuga ku Burundi kuri jewe jewe namambwira abantu bose aba mwese munyumviriza namavuga nti je mvise ababyeyi babiri mama Tereza yanyibarutse akama kubw'amaraso n'Uburundi bwanyibarutse bwambaye izina aho nzogenda hose ndabwiyaga kuko nabwo bwambaye izina nitwa Margarita Baranguritse ndi Umurundikazi
hanyuma none ngo uzosubira mu Burundi ryari gufasha abana bashaka kuza kubafashiriza mu Burundi bwa Margarita
none munsi Rafaeli ko wewe ufise wagiye kugarukana amahoro genda ugarukana amahoro mu Burundi hanyuma ubabwira ati ni mu mukure ko icyo cyaha mwamwedetse ko mwandika ko ari umwicanyi ko yateguye gutembagaza intwaro mukamucira urubanza rwo guherayo ni ukuvuga je umunsi bazofata bakangura kwicyo cyeyi bakagikura ko na bene wacu bandi baba ari babo rugurika abandi bagwanira agaseka ka muntu babitari ba armele abandi bose bakavuga ati turi ku bisagati twasanze twihenze uwo munsi nyene abimenye mbere n'iri cyane
yitwa Rafael
uwo munsi Rafael nzocanaha uwo munsi nyene kandi nzogenda ndora abo bana bawe ndabafashe
hamucubashira hega Margarita kuko muracafise ibigo mu Burundi
erega n'ubundi nabafashiriza aho bari jewe si kwitari oruferina uya jewe ndurondera uburyo none n'ubundi Diana ko nakubwiye ko natanguye atacyo vise nta muntu akundana nta muntu yemera Imana aburi cyaha mwene wabo urapfuma ukagenda ukamuramutsa ukamugemurira urukundo nzogenda ndabara nuko nibwo mwana aronse
ni ukuvuga rero akabazo narimbajije nashaka kubaza sinadudurira ko ariko nashaka kubaza ibigo byanyu mu Burundi n'ubu ntibirasubira mu minwe ya Maison Shalom cyane kuko turazi ko bigeze kuba barabifasha nibitandukanye mwafashisha bo
na kimwe barasubiza mugabo intu bijya bigo nari nabyubaki ikimba bazaconye iyo babijya bigo babirekeye benevyo abana babamwo ntibabirukane ntibabangaze iyo badafata inzu n'abamwo ngo Reveriano umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ngo agende ashyiremo abantu bakagumizayo bajya abana birukanywe jewe ntacyo jewe bijya bintu rega sibyiwanda bijya bintu ni by'ishyirahamwe rya Maison Shalom yafasha abantu batishoboye byarimo abantu nuvuga ngo iki b'imico kwinshi b'imigi kwinshi abatafisi iyo baja amatungo batwaye imirima batwaye yari kirafasha abo bose babikeneye
urakoze Margarita barankitse ku nyesho duhaye ego dusubire ku mirongo ya telefone twakira Marcel turasaba Asmani agume ko turazi ko tumufise ariko tubanze twakire Marcel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane banje kuramutsa uwo mubyeyi rwose Margarete ku by'ibikorwa by'indashyikirwa yagezweho nubwo itari byose ariko imana yanjye nimubagira nabira bihebagira none uyu munsi nizo Shalom ngira ngo ntabwo kiri ikigo cyo mu karere gusa ahubwo ni z'umuryango mpuzamahanga kuko tuzi ko ari n'imiryango wavutseho biturutse kuri iyo nizo Shalom yashinze ariko haba afite utubazo tubiri akabazo ka mbere ni ayahe masezerano mugirana n'abana mugiye gufasha kuko impamvu mu minsi yashize ndumva ari muri za demuri bizisi niba atari bifoti abana bigaga muri kaminuza ya imesi ruhengeri mu Rwanda baje kumera nk'abakoze ikintu gisa nk'imyigaragambyo ubwo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabatumiraga tukibabazaho tubabaza impamvu habaye kugumuka kw'abo bana nibabwira ko nubwo muba mubafasha ariko haba hari umurongo ntarengwa nabo baba batagomba kurenga amasezerano mugirana n'abana kugira ngo mubafashe ntabwo namenya ngo nayahe hanyuma ikibazo cya kabiri nubwo abantu baba bari mu bukene cyangwa mu ntambara hari igihe umuntu ashobora kuba ari imfubyi ariko umubyeyi wamusigaranye cyangwa abakuru bamusigaranye ari abantu bishoboye iyo mujya gutoranya abana mufasha kuko tubona bari mu mashuri y'intango abahejeje za kaminuza turababona iyo mujya gutoranya abana mufasha mugendera kuki wari we wese ubituye muramufasha cyangwa nanone hari izindi kondisiyo mubanza gukira kugira ngo mufashe umwana nicyo kibazo nari mfite ariko umubyeyi ni inyamibwa n'indashyikirwa rwose
urihega Marcel
ngewe ndi Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
nakoze nambi
yego Marguerite barankitse utubazo tuvuye Kigali mu Rwanda kwa Marcel
yego arambaje ingenda mwishuri kibazo cya mbere mu 2019 nihari 18 hari mu 2020 mu gihe hari cyakiza cya COVID rero abanyeshuri ba kaminuza iyo tubaha intude turasinyiranira amasezerano turasinyiranira amasezerano bwa mbere yo kubabwira ko mu gihe bazoba bakiri muri kaminuza ko atarubyo baba bafise bataheza abana babigeme turabasaba ko atajya kubaka kuko tubabwira muti mwebwe mugiye kwiga ntiwoshiramo umwana kandi atabujya ufite bwo kumurera kandi ntiwoza kumubwira impfubyi kandi uzi neza ngo twebwe agateka ka mbere icivugo cya Maison Shalom n'agateka k'umwana nitwongora rero umwana ngo turungike nyina wiwe kuja kwiga kandi yoshobora kurindira agaheza kaminuza turabimusaba ati twebwe rero ayo mafaranga tugomba kuguha ni ugende wige ushire kumwete ntuzokubaka muri icyo gihe niwubaka nuko ufite nta ugenda kurongorwa cyangwa ngo arongore azera ko ababyeyi aribo bazomurerera ikindi tuvuga hariho imico tugendera ko twebwe muri Maison Shalom niyo gufashanya niyo kandi kugira ubuntu niyo kubabarana nitwa guhamagara ngo ubabare abandi ugende kuko benshi bari muri hariho ibikorwa tuheza tugategura mu buruhuko byo kubakira nk'inzu abamama bakuze cyane namwe muri iyi mfashanyo twari gufasha uwo mukecuru ari mu kambi nawe uzobwira tukavugana ibyo bategereza gukurikiza rero harashitse aho twebwe tubabwira ati nimuze mufashanye nimuze ko ayo mezi atandatu atacu muriko murakora kuko ntibashaka kuja muri kaminuza munazi ko hari huga amakaminuza yari yugaye muze hari amashanti tubahe mukore kuri shanti muzaheze mwirongere amafaranga namwe muzo kwiguriramo impuzu bamwe bacabaranga ngo none ngo amafaranga sayo mudusabije batangwa kuvuga ati twebwe muradusegesha amafaranga mukayakoresha ibyo mushaka nge nababwira ndibikunda nimuze twumvikane ni iyo mico rero bamwe rero kandi iyo wemeye ku ukaronka iyo ntuzi mfashanyo yo kwiga kaminuza turasinyiranira ko utazogenda I Burundi kuko ugiye nuko ufite abavyeyi cyangwa abandi bagufasha dufasha imbunzi bamwe rero bagasohoka bakagenda bakibaza ko tutabizi tukaca tubakura kuri bi nibyo rero twatase nabo kuko babona mengo ni imfashanyo yabo tubafitiye nayo yari ya Priya Aurora Prize nari naronse muri Armeni nari nahaye abantu ngo y'amafondasiyo atatu basaba hanyuma ndababwira nti muzoza muraduha mfashe ugwaruka rwatereye ze kaminuza hagati niko rero kubacekera tukatoramo abafise izo ngeso nziza iyo mico nk'uwo mu Kinyarwanda avuga indangagaciro
hanyuma none ga Margarita kugira ngo mutore abafashwa mu bigira gute barabaza bakababwira hama mukaraba ubikeneye gusumba abandi
hariyo komite mwashaka nk'ubu ahi Kigali uwo uko avuze ari muri Gasabo twarashizeho komite y'impunzi yasobanura tukavugana ati duhera kuri aba guko ntidushobora gufasha abana bose kuko ubwo buryo ntabwo dufise murazi n'izo shyirahamwe mpuzamakungu usanga zidashobora kuronga uburyo kandi zozo zifashwa n'ibihugu zitarongwe uburyo bwo gufasha impunzi zose twaravuga rero ko duhera ku batishoboye koko ubwa mbere tugahera ku mupfakazi umupfakazi wenyene yireranye abana tukabona ko atanjuti yobafise hanze mwene wabo musaza we cyangwa nyina wiwe ari hanze ashobora kumufasha kuko abarundi twese turazinanye n'abanyarwanda turazinanye nuko rero tuza tubabigenza ukaba uri umupfakazi cyangwa ukaba ufise ubumuga muri ababyeyi babiri mukaba mudakora mudasize ingene mwofasha abo bana bamwe twagiye turabakuramo twarabahaye ya zangurane ngo badandaje bashobore kwirerera abana turagenda rero turafise ekipe y'abantu bagenda kurabaho abo bantu baba bakaraba uburyo bafise icyo bakora
twakire na Filote kaze kujugi Amerika no muri Sanga ikaze Filote
mbare gatonyi nafatiwe n'akazi no kuri mbare gatonyi hari abantu niko ndakira
uragaruka hanyuma uhejeje none wari waduhaye inimaho yiwe ntaca Margarita barankitse inkuru y'umwana isubira inyuma mu kanya mwabwiye muti ntiwatinya no kwibira utwo kujya batandukanye kugira ngo bashobore kuronka icyo bashaka umunwa hanyuma ukavuga ati ico giyeho byari binoroshe nari sinarinzwe cyane nk'ubu ariko hariho amakuru sinzi ko ariyo muratubwira canke babitera ko inkuru ko wafata nico twita risque ukaja kugopesha ibintu by'amata udafise n'atanu uriha umuntu ni hamwe bahera bakwita
yego
bagutazira twa tuzina tudasana
yo ngutera inkuru ni yaba mwari mutuma anyumba ambabarire hari umunsi nabona ntafise amata y'abana iyo ndabivuze ndarira ndagenda namubesha ndamubwira ngo abapatiri bera baba père blanc bajya ba missionnaire d'Afrique ngo bambwiye ko hariho sheke bafitiye mugabo itarashika hariho umuntu yanyemereye amafaranga none niwe ushobora kungopesha
kandi umubesha atari vyo ayo mafaranga
nayo narinzi hanyuma rero arama kandi yari urumva nari nkeneye amatoni kuvuga ngo ninuze kuko nambise inzoya zirenga amajana abiri hanyuma rero arayamba yamaye nsubiye Bujumbura urumva urazi ko kera nta matelefone ngendanwa nari mfise yariho hanyuma rero arambona
amaza kwisoka rangurikira rambwa ati we e wana weye we mama zile pesa zangu akeye amafaranga ari rambwa ati yo nini honki pa murugire katugende bivya ni nashika mu gipatsiro akambona ndi kumwe n'uwo muntu ukuri araja baraza kugira ikigongwe bayanze niho rero namushiga ku irembo urabona ndinga mu gipatsiri murinda kwinjira na urabona n'umuyisa ndinjira nsanga umupatsiri umudage yitwa Ludwig Peschen yakora we yatanguje irya Nouvelle Espérance mu buyenzi yo gukiza yari umuganga yo kuvura abarwayi ba sida niho rero namwinjira ndamubwira ndi ntumaramaze ndi hajya inyuma hari umuntu namubwiye ko mu nshuti y'amahera ntushobora kuyana nukuri uwo mupatsiri Imana imuhezagire arankura mu kabaregwa arayamba ndaheze ndamwishyura ntigeze amenya yuko burya nari naramubeshe natapu narakopesha cyangwa nkagirane nakurya umubyeyi wese ndabumva nanjye aricyo bituma amaze kuronka amata nawe nigeze nima amata nari nzi ingene iyo umwana ariko arakuraba udashobora kumuha amata ruruyoya ingene biyabaje imana rero yishyira havira amezagira ku mwaka nkaronka amatoni 22 avuye muri Suisse nanjye nkabaha bose abantu bose bafise ingorane iyo kugaburira abana
baha urugendo urugendo Maison Shalom yaciyemwo kuva kiriya gihe co 1993 kugera igera ubu ice mu Burundi ije mu Rwanda igira ikisogorosha umvise vyo kubesha murondera amata y'abana kugira ngo ntibabarirane ngira ni wa mugani bavuga ngo utarimwe na rimwe umuvyeyi ntiyoreka umwana mupfane hari n'amakuru avuga ko hagera igihe wambaye udutenge tubiri kamuka gasigarana ugahakogenda wambaye agasengere gusa kugira ngo ntihagire umuvyeyi imbeho yica muravyaho mugeze ga Marguerite barankitse n'imigambi yanyitandukanye mu karaba niyo mwavuye ni cha gitabo babitirira ko igwanko rutazigera rugira ijambo rya nyuma cyane
cewe abo babari ko baranyumvirije ngira ngo ndababwire ndabacira umugani kandi ico gituma ngomba iminsi yose barambaza none gamaki wewe ubwo muri cynic mu gifaransa urashaka gufata uwo munsi wari umunsi wo gucura intimba none wewe wamuvuga ko ari umunsi wo kwerekana intsinzi y'urukundo ku rwango ni kubera ibyo naciyemwo byose nabaye igikoresho gisanzwe n'ukuri cy'urukundo rw'Imana kuko ndaze jewe ndi umuntu ndimo abantu babiri nibyo ngira ngo j'incarne mu gifaransa bavuga incarne ku urwango narabonye ingene urwango rushobora kugira inari narabonye abantu bica abandi ku busa taco babahora naratoye inzoya zame nagurisa imitwe za umusaya wavuye ko abafise imipanga mu mutwe narabonye ibibibi ukaho kandi narabonye urukundo narabonye naricaye iruhande y'abantu kazi uragi ko aramikazi batatu bose ku isi bamaye ubushimwa ari umwamikazi wa w'ububirigi umwamikazi wa Suwede umwamikazi wa Holland narabonye abo ba Jimmy Carter cyane narabonye abastar bo ku isi yose ba George Clooney narabonye ibyo mugabe ikintu ngumya nuko Imana igutoye ukayibwira ati ndi hano mukama biragukoresha ibintu gukuraba navuye mu ibarabara nararaye kuri Place de l'Independance mu bana bajya bo mu ibarabara gushika ari bo batumye ndonka zanzu bahaza abanyaka zo muri Rovero 2 kuko nase urwango nkavuga jewe batagoma kumba indaro ndayicara nga ndambona umubiri yitwa Henri Nives araduhaye two nabo bana bari mu ibarabara n'ibyanzu zo munsi ya kaminuza ari kumutanga baraduhi inzu turaramo narabonye nararonse amafaranga nkazambona gashimwe k'imiliyoni y'amadolari isi ya toro mu bibiri ndubaka ibitaro ndubaka haragira igihe nizo Shalom iba by'ukuri kompanyi tunze murazi mu ruhigi tunze ibitaro tunze sinema itunze krisini ama itunze banki mikrofinansi itunze amazu n'amazu dukotesheje itunze ibintu byinshi kandi twatanguye atacyo mfite atanagahuzu nambaye kubera iki kubera bavuga mu gifaransa ngo la mungu nous rend ingénieux umuntu nahunze n'igihe mbunga mu 2015 nagiye atakino na kimwe dia
mbega
kuko
watubwiye ati kera sinahezwe ntibyari byoroshye ariko nk'ibihumbi 2015 nawe wari uzwi i Burundi Margarita barangitse ntawe waca ntibakomenye washoboye kuva muri ico gihugu gute byoroshye kuko biri mu byaranziye imyaka 30 ya Maison Shalom navyo
n'imana ya ntabaye ibaje ko rego naho birukanye ujya mu ambasaderi ubuserukira ububirigi mu Burundi kuko yaranyegeje ukwezi kose hanyuma mu nyuma bahavaramubwiye ati twabimenye ko ari iwawe ariko nabaciye mu mwanya w'intoki batamenye kuko nari nambaye iperike nari nambaye amarori amwe y'izuba nari nambaye ukuntu batamenyereye n'ibihereni nini ndaheza ndabacamo ko nari nzi pasiporo zibiri urazi ko bari barambaye ipasiporo diplomatike
Burundi bwarayikwatse iyo pasiporo
iyo nabatereye nca ndiyirukira ku ndege baja kubibona mu nyuma kuko ndi bari banyanditse bari bagerageje na Brussels Airlines kunyegeza nta bagaje na muzigo nari ngise yangisha kasa kagasakoshi tugenda na mu ntoke bita sakame ata kintu na kimwe kiriyo kuko nari maze ukwezi ninyegeje ata n'umazi yondi
hanyuma
ikigali byo tufise
twakire na John ku murongo wa telefone. John kaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Amahoro Sanga.
Uherereye ka John.
Nishibitoke mu ntara inara shibitoke mu Burundi.
Akabazo kawe kwa Margarite barankitse twagutumire. Urikura twumvaga John. John turumva. John urikura twumva. John nti ntari ko arabandanya twumva reka dufate Trump kuri Facebook. Trump kaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Ni Trump ndi mu gisagara Kigali mu Rwanda. Ndashimira mu pasoni mwadutumiriye afite gahunda nziza cyane. Ariko noneho iyo Maison Shalom njya nyumva ariko ni ibikorwa byiza cyane pe. Ariko se ni ukubera iki mu Burundi ikibazo namubaza ni ukubera iki mu Burundi bitesheje ariya mahirwe kandi yari ari kubageza ku iterambere bakamufungira ibikorwa ni ukubera iki
akabadushaka ko ari wakakwishura ko umwenga karaba leta ya Burundi
nakanyishura ese ubu ngubu ntabwo yasubukura noneho mu Burundi akongera agasubukura ku bintu byahindutse ubu hari ikibazo murakoze.
Marguerite barankiza akabazo ka Trump.
Ego murakoze Trump. Ndaje icyo kibazo ndacibaza nibaza ko atarije notishura kuko namanibaza n'abo bantu kinagiriye neza kuko n'abari ku ntwaro ubu barabizi neza ko naguma ndabagirira neza n'igihe bari bagowe nawe umuntu wenyine basigira abana n'igihe baba bari mu ishyamba rero ko ndi umukirisu Trump nagoma nakubwire sinigereranya n'umukiza wacu Yesu Kristo uwo bajya ukuntu abafarizayo bafashe umuntu atacu yari yabagize bakamushyira ku musaraba njyewe nta kintu niyagirize umutima wanjye woshobora kunyagiriza ko noba naragiriye nabi ijya ntwaro yanciriye urubanza rwo guherayo mugabo ndabasabira nta rwango ndafitiye kumbure nibere ryayaze nkuko babivuga mu Kirundi bazokwikubita gashi bankure ko ijya nteba ishushe bandemetse yuko ndi umwicanyi
yuko kandi nagomba gutemagaza intwaro.
Yego, murakoze kunyisha umuhaye Trump. Twakiri na amakuru ndi murongo wa telefone aho Mike aze ku juri ya America.
Amahoro neza ndabaramukije.
Muyo herereye garma.
Ndi Nairobi.
Akabazo kawe.
Nashaka mbaze mupaso ni Magi. Ku bikogwa asanzwe ariko arakorera mu Rwanda afasha abana. Uri kuraraba ni wacu ari abana kera yahora afasha bafite ingorane nyinshi, ibibazo byinshi, bahuye n'ibibazo byinshi. Mbega bo bategekanya iki kusubira kuzokorera ibikorwa mu gihugu nibyo yarahunze yararungikiye umutahe? Mbega hoho nta biganiro na bimwe biraba kugira ashobore gutahuka? Cyari cyo kibazo cyanje, murakoze.
Urakoze. Hari ivyo ari ishuye mbwa bareka ndamuhako kanya ko kuvuga nimba hari ibiganiro biraba ko mukomeje kumubaza ngo abana yasize hariya nabo bariko bafashwa gutubwira umunsi mwiza i Nairobi muri Kenya.
Nate ndabashimiye cyane, murakoze cyane.
Ego Marguerite barankitse. Hari ibiganiro n'u Burundi kugira ngo uje gufasha abo bana ngo bashaka ko wahora ufasha ubu batari ko baronka babafasha?
Yaba byashoboka na umutima wanje bijya uri mu Burundi, naho aho nja hose umutima uri mu Burundi, kandi bompa ubwo buryo bakankura kuyo iyo uwo mutahe bakadukura ko guko ko turi kumwe n'abandi. Nguno iyo bogira ibiganiro byose banura maragata wenyine sino byemera. Boze bakavuga ati wewe kukubera turabigukuye ko kugira ngo uze udukorere, nabyo nogira nshaka igihugu umwe wese yo kwisanzura hakaba koko ubutungane kuri bose, bakadu umunsi bo dufungurira bajya abana b'inzira karengane bari mu mabohero atacyo bakoze na kimwe kibi, umunsi bazofata bajya abana bacu bagize abicanyi bakabagira imbonera kure bakabaka ibigwanisho bakavuga ati umwe wese niyitegenze, umwe wese akora umurimo agira ijambo n'ijunja agire ubutungane mu gihugu iwe. Umunsi ndo kumva ko icyo gihugu kidafatira abantu ubusa ngo kibice, kidafata abantu ngo kibashire mu ibohero, kidafata amafaranga y'igihugu ngo bafate bayanyuruze bonyene baheze biyubakire kandi yarageneye bantu. Umunsi igihugu kizogira iteka n'itekane niwe munsi nzotaha natahana nabo twahunganye bose, atari maragarita wenyine bavuga ati ngo twumvikane wewe rero turagukuye ko uwo mutahe hanyuma ucuza ukore. Ibyo nasize byonyine bo bikoresha neza bagahamagara abantu bagirana ayo mafaranga bakagera yoshobora gufasha mugabo yagiye mu mifuko ibitaro nabasigiye barije. Ibyo bintu byose turacyashise impinga n'indende. Mega yari yitwa
Armand muri Kenya.
Umunsi igihugu kizoba nyabagendwa abantu bose barenganijwe, abantu bose bakagira iteka, hanyuma bagafata abicanyi abatuhetuye.
Twakire, reka dusubire ku murongo wa telefone. Twakire na Rafiki dusaba Joel kuguma kuri telefone tubazi ko tumufise. Rafiki ikaze ku ijuru rya Amerika.
Yego ndabumva cyane.
Uhereye ga Rafiki
Burundi mu Kirundo kumwe
ntese. Akabazo kwa Maragarita barankitse.
Akabazo n'umubaza. None ico kige kiwe mbere bacugaye habaye zengorane kugira ngo natuniye ngo bizinze kugira ngo bacugare n'igihe gikora amwe icyo ngo rutaragitware ko
uvuze ngo gute
ikoje niye ngingo ya ni cyo cyaba yarakoze kugira ngo ikigo cyo bacugare gere gukorera mu Burundi.
ugume ku murongo wa telefone aza kwishura mu imake kugira dufate nabandi reka twakire Joel Margarite ace yishura ibazo byose ko ari bibiri Joel ikaze kwishura ya America
murakoze cyane
uherere hega Joel
ubumbura
akabazo kawe kwa Margarite barankite
ya akabazo kanje urabona leta y'u Burundi ndiye akino bihe eruka kwinjira bero bakwishira mu kanama ka taoni kajejwe amahoro n'umutekano kajejwe akateka katina muntu n'umutekano biboneka ko hari ukwizoro kimwe kimwe leta iba yagira akora bijyanye n'agateka katina muntu kubahiriza cyane ibindi bintu kugira ngo ishike hajya igeze
akabazo kawe kandi
muriyo
akabazo kawe kandi ugasongore kugira tu
akabazo rena iko ndabaza na umwe mubari barahunze igihugu cy'u Burundi kandi yarafite kimwe afashije leta y'u Burundi yo bategekanya nawe utwigoro ko kuvugana na leta kugira ngo atere gukorera mu Burundi cyane ko iyi leta hari nayo ifite umugambi yoba igeza igeze mu bijyanye n'agateka katina muntu yoba agira icyo akira mu
ugira umusimiza
kugira ngo
Joel hari utubazo Marguerite barankitse yamaze kwishura ntitwe guma tumusubizamo nawe no reka tugutumiruze kongera gusubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com yavuze ivyakeneye nivyo korwa kugira ngo ibitandukanye vya Maison Shalom bishuke mu Burundi no gutaho kurakoze Joel Marguerite barankitse utubazo twa Joel na Rafiki twinshi ndumva mwatugarutse ko ariko rero mu byo murimwo hariho nishure muheruka kugurura riheruka gutanguzwa n'ikigo Maison Shalom iryo shure riri i Kigali mu Rwanda wotubwira amakuru make kuri by'iryo shure riganwamo nabanze rigamije rikora mu bisata bingana gute
urakoze Diane ego nivyo duheruka kuguruza itariki 28 z'ukwezi k'umunani twaruguruje ishure twaragije umutagatifu Ana yitwa Saint Anne de Kigali iyo shure rero ni ishure kujya bita une école internationale ifise ya programme bita IB international baccalauréat ati kuki uguruje urumva ririmo ama section atatu ibi maternelle primaire ni mu mwaka wa mbere wa secondaire uti kuki wahavuye ugurura ishure ego no mu Burundi nari naruguruye ishure twari dufise ishure ishure ku bita ecole internationale de Nyamuto. Rero mwazi nka kujya ikivugo Mandela yavuze ati niba ushaka kwisi iba nziza nushire uburezi imbere nibyo ni uburezi nibwo buzotuma isi iba nziza. Jewe navuze nti iyi myaka 30 nitwoyigira kuko twarihira abana ego mugabo hakaba ya mico ndangagaciro twashaka mugabo bana ego turabigisha ubumenyi mugabo ingeso nziza z'ubuntu nuko twashaka ko abantu bagira ubuntu nkabona ngele iyo myaka 30 nta kintu twakoze mu bizi ntarura 93 nakiya abana b'Abarundi 94 nakiya abana b'Abanyarwanda mu 96 ndakira abakongo nguma neru ndavuga none ko ubu buhungiro ndimwo turi kumwe n'Abanyarwanda Abarundi n'abakongo numva ko rero iyi myaka 30 twatangura iryo shure ryiza ririmo ubumenyi bwiza twigishwa international ni programme international reka tushire abana b'abanyarwanda n'abarundi na nuvuga nka kugira pepiniere pepiniere ninge ingemwe no kurimbuto nziza kumbe tubigishe ubwo rukundo bwa mbere iyo mico myiza y'ubuntu duhere kuri materne bafite imyaka itatu hanyuma nibyo ragi jewe nibyo niyumvira nti ko iyi myaka yose mfite imyaka 67 muri iyo myaka 67 nguyemo imyaka 43 urabibona ni maje ngwana nicyo njyane tuvuga nti reka nanjye sigiraga ibyiza imico myiza ishure ryiza rizoramurira ibi bihugu by'ibiyaga binini uko u Rwanda n'u Burundi abantu bazokurira hamwe iryo shure rero twafashe 50 kwijana n'abana b'abakene harimo abana b'impunzi n'abandi bana b'abanyarwanda akarere baduha tukarara 50% n'abana b'impunzi 50% n'abana b'abakire bafise uburyo kuko urabona iyo program IB ngaha mu Rwanda ni tugize iya kabiri iya mbere ni ishure ryitwa Green Hill Academy natwe rero na Eco Center iryo shure rero dushaka ngo ribe kuko bavuga pepiniere y'ukwidera muri ibi bihugu uko ari bitatu ngo turabe dutere ingemwe aho tuzogemura abantu beza bafise ubumenyi confiance ubumenyi bwiza mugabo kandi bafise n'imico y'ukristo imico y'ubuntu.
Murakoze Marguerite Barankitse. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira Elia. Elia ikaze ku ijwi rya Amerika. Uherereye ga Elia
Burundi.
Akabazo kawe mu majambo make kugira ngo duhave turonka umwanya wo gusezerana neza.
Ngo nayo shuri. Ni kigice mu Rwanda. Ni rihera mwaka wa mbere ikabandanya gushika kaminuza.
Urakoze
nyamukuru di ni francophonie ni ubyeni anglophone.
Urakoze ugira umuntu mwiza ngaho mu Burundi Elia.
Ah
ego Margarita Barankitse Saint-Anne ni nyigisho zabo muri France mu cyongereza cyane.
Bihera ku ncuko. Incuko n'abajyabana bafite imyaka itatu twita école maternelle hanyuma rikagira na primaire hanyuma n'umwaka wa mbere wa seconde kuko niho tugitangura na vide ko twatanguye mu kwezi k'umunani umugabo ni ntambwe twifuza yuko tuzoshika no muri kaminuza rero tuzoza turasaba turondera intererano twararondeye n'ideni no muri banki kugira ngo tugire ishure koko giratiro ishure riteye igomwe kugira ngo iyo umuntu ni nk'iragi iyo ufise iragi uha iragi ryiza sinashaka nshaka rero ikintu cyiza kandi yabazije yuko byigisha igifaransa n'icyongereza.
Murakoze cyane Bigirimana nawe turi kumwe aho uherereye hama akabazo kawe kwa Marguerite Barankitse umutumire wacu uno munsi.
Merere mu karere ka Kicukiro. Ufite iryo shuri mu mama megavuga ndi hafi nayo ndari n'ishuri ryiza nararishimye mama mega nawe nagira ngo ndamuramutse tujya tuvuganaho bwa sidi ni ubu yakwibuka ko ari jyewe ndagiye kumuramutse mama mega muraho
muraho
nimukomere nitewozene
hama akabazo kawe rero canke intererano
muriya nagira ngo mbatuhuze gusa nta kabazo mfite bwa na mwankuraza ibyo korwa kora ndabishima
urakoze
uragutumiye tuzogurura kuwa kabiri uza uzoheze wambara imbega uze tubyine
nuko tuko dusanga abasozera kino kiganiro Marguerite barankitse imbere yuko tuza kubaha akanya mukagira ico muvuze kuri no sabu kuri myaka 30 twashaka kubabaza ingingo ziriko zirafatwa na ACR hatandukanye mu bihugu birimo Rwanda mu bihugu birimo Tanzania zugabanya imfashanyo impunzi zihabwa mu bivuga kwiki nk'abakora mu ico gisata
Sugambere bishika aho ayo mashira hamwe mbuza makungu abura imfashanyo jewe nakuranye n'abanyarwanda murabizi ndabivuga bashitse mu 59 mu Burundi murazinge ne byagoranye bakabatwara imishiha hanyuma bakabafasha gatoya hanyuma mu nyuma bakababwira ati nimimenye nta mfashanyo ikihari bakaca bakura amaboko mu mpuzu imishiha arakuriyeyo barabizi nko avuye arategetsi ngo abayobozi b'u Rwanda benshi bari ngaha mu Rwanda njere nagomba ngo mpoze bene wacu bababaye kuko kumbure kuwa kabiruza kuwa gatatuza barashobora kudoba badoguka umukuru wa w'ishyirahamwe mpuzamakungu iraba iby'impunzi azo bari ngaha turiko turaganira birateye impungenge na jewe ngo nk'impunzi iri hagati y'abandi bantu b'impunzi kuko turabibaza narabimubajije arahambira ati rega none twebwe ko dutanga ibyo ibihugu kuko zijya ayo mashyirahamwe mpuzamakungu atanga ibyo ibihugu bibafasha batanga iyo batabahaye rero ntacyo baheza ngo batange nuko rero tutegereza kwicara tukiyumvira ntitugwe mu bana nk'inyoni jewe nari narabibabwiye igihe haba ikijya kiza cya covid nababwiye niko mubona bitanguye gutyo abantu badashobora kuza nimuze twikore ku maboko dufise tutangure kurima dutangure kwiyumvira ngene twobaho kuko n'ahandi murabona ni impunzi ku isi zigaye kuba nyinshi cyane rero ko birateye agahinda ntako je no bivuga kwiki na je mbabaye mubi nk'impunzi mumpunzi mu bandi mugabo ntidutegerezwa na narimwe abasangiye ubusa n'ibyo bita n'ibisambo reka tuje hamwe aranyumva yavuga ati wowe mama naho uri kuravuga uracafise ngushonje nka twebwe ntiwaraye ubusa mugabo babimenye ugira inama tuje hamwe turabingene
Ego Marguerite barankitse nuko rero akajambo kanyu kanyuma munota umwe kuri no sabukuru rya Maison Shalom y'imyaka 30 mwatubwiye iyo mwavuye naho mugeze akajambo mutekereye abariko baratwumviriza naka
jewe iyo myaka 30 yaranyigishije umwizero ngomba ndababwire ko akajambo kanyuma subiremo urukundo ruzokwama rutsinda urwango
murakoze cyane nuko Marguerite barankitse tubashimire cyane kuri uno mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ku bikorwa bitandukanye vya Maison Shalom tunabipfuriza isabukuru nziza y'imyaka 30 wewe nawe mwafatikanije urugendo muri iyo myaka 30 hamwe n'abatandukanye mwagiye murafasha ejuju rya Amerika n'igihongera kudodoraho muri Maison Shalom tubasaba ko muduha ikiganiro muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane ndingaha kugira ngo mere nkawa bw'umuhanuzi avuga kuko ibyo mvuga ibyo nkuye mu mutima wanjye ibyo nabonye ubwo rukundo rw'Imana zishobora kurunuma nzokwama ndarurata nzokwama ndaruririmba kandi niwashaka ndaguhereze mvuga ako karirimbo k'ikinyarwanda ngo niba uhoraho ari amahoro yawe namwe mwese mwanyumvise ndabashimiye kandi ntimwigere mwihebura Imana yacu n'Imana Serukunda.
Murakoze Marguerite Barankitse bakoze badufaje muhinga bw'ivyuma ni Nadia Tahana Engineer Cornelius aha muri studio y'indwi kujuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Joe Diane ni nahazo narindemesheje ikiganiro cuno munsi mushaka kongera gusanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mugire umugoroba mwiza mu bari no mu vyanyu turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro bizaba bigezweho kujuga America.